Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Kwiti Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017 muri studio gatanu Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Fate indwi na kabiri cyangwa inani n'umunani cyangwa icyenda na gatatu, urabona yuko ibyo dufise ubu harabaye crise politique, n'ibyo twe turavyemera. Mugabo ntiri ku rugero cyangwa inyifato ya leta n'iy'abanyagihugu, ntabwo twegeranya n'ibyo twabonye muri iyo myaka iheze.
Uyo ni Jean Baptiste Baribonekeza, arongoye umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, avuga ku byashikirijwe n'umugwi arongoye. Ni mu kanya gato. Runo musi wa gatanu Uburusiya bwafashe ingingo yo kwihora ku bihano bishasha bwahawe n'inama nshinga mateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo wa kane. Abana batanu n'abagore babiri baraye bitavye umuremyi nyuma yaho ubwato barimwo bwibiye mu Butaliyani. Ayo makuru na yandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini turayabashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye mu Burusiya. Kuri uno munsi wa gatanu Burusiya bwafashe ingingo yo kwihora ku bihano bishasha bwahawe n'inama nshingamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu bw'Uburusiya buvuga ko ivyo bihano bwahawe vyerekana agasomborotso kadasanzwe kagirwa na Amerika mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu. Ubushikiranganji buvuga buti: dusavye yuko igitigiri c'intumwa za Amerika i Moscow kingana n'igitigiri c'intumwa z'Uburusiya ziri muri Amerika. Uburusiya buvuga ko abakozi ba ambasade ya Amerika batazorenga 455 kandi ko igikorwa cyo kubagabanya kitorenga ukwezi k'umunani kuza. Ikindi Uburusiya bwongeye ko kuri iryo gabanwa ry'abadiplomate nuko ambasade ya Amerika itacemerewe gukoresha ububiko yari sanzwe ikoresha i Moscow canke ngo ikoreshe inyubakwa yayo yakoreramwo akaruhuko ahitwa Serebriani Bo. Andi naho abana batanu n'abagore babiri baraye bitavye umuremyi inyuma yaho ubwato barimwo bwibiye. Ubwo bwato bwari butwaye impunzi kwizinga ry'igihugu cy'Ubugiriki bwibira hafi y'ikivuko cy'igihugu cya Turkiya. Ikinyamakuru cya Leta ya Turkiya Anadolu gitangaza ko abasirikare bacungera ikengere ry'amazi bavuze ko ubwo bwato bwibiye hafi y'ahitwa Semser mu ntara ya Izmir. Abandi bantu umunani harimwo abanyayirake bane, abanyesomaliya batatu n'abanyesiriya babiri baratabawe, ariko hari umuntu umwe watazwi amarengero yiwe. Icyo kinyamakuru Anadolu kivuga ko igipolisi kikiriko kirarondera umwe mu bagabo bagira urudandazwa rw'abantu rutemewe n'amategeko yahunze ahubwo bwato bwari butanguye kwibira. Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya hano kuri radio ijwi rya Amerika. Sentare nkuru y'igihugu cya Pakistan yatse umushikiranganji mukuru Nawaz Sharif uburenganzira bwo kurangura amabanga ayariyo yose ya leta y'icyo gihugu. Iyo sentare yongeye umutegeka gutanga imihoho mu mabanga yarasanzwe arimwo buno nyene. Umuvugizi mu biro vy'ubwo bushikiranganji yabitangaje inyuma yaho sentare ishikirije iyo ngingo, anavuga ko Sharif yayemeye ariko ko atashimishijwe nayo na gato. Yavuze kandi ko Sharif yaciye akinjura mu kazi kiwe k'umushikiranganji mukuru. Sentare ivuga ko uwo mutegetsi aterekanye iyo yakuye amafaranga afise mu bubiko bw'amabanki ari mu mahanga mu gihe cy'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Iyo sentare ivuga kandi ko Sharif yashikirije ubutunganye impapuro z'impimbano kandi ko ari umubeshi, kubw'ibyo ntakiri umushingamateka. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 nibice 3 mushobora no kudushikira mukoresheje address yacu ya email mukashikiriza ibazo n'ivyumviro ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook kuri Twitter niho turi address yacu ni VOA radio yacu tubibutse na site yacu ya internet ni wezi3@radio.com. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Sentare ya gisirikare mu Rwanda yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamwo abasirikare babiri ivyaha by'ubwicanyi no konona ivya rubanda vya leta. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Abaregwa bombi Private Jean-Pierre Nshimyumukiza na Private Jean-Claude Ishimwe bageze mu cyumba cy'ishuri kiri Gikondo mu mujyi wa Kigali cyahindutse urukiko bari mu mpuzankano ya gisirikare babohesheje amapingu. Ni cyumba cyari cyakubise cyuzuye kandi kirimo abasirikare benshi bumvaga urubanza rwa bagenzi babo. Ubushinjacyaha burarega ibyaha by'ubwicanyi, ubufatanyacyaha mu bwicanyi n'ibindi aba basirikare bombi bagaragara ku maso nk'abakiri bato, bitandukanye no mu zindi nzego mu iburanisha rya none abaregwa bahakanye ibyaha byose. Buhereye kuri Private Nshimyumukiza ku cyaha cy'ubwicanyi, ubushinjacyaha bwavuze ko mu kwezi kwa gatanu ubwo bari ku burinzi mu masaha ya saa sita z'ijoro Gikondo mu mujyi wa Kigali, yahagaritse abagenzi baka ibyangombwa abonamo babiri batari babifite barimo umugore wa Ntivuguruzwa Ivan witwa Claudine Umuhoza, uwo musirikare atangira kumukubita. Buvuga ko Ntivuguruzwa wishwe arashwe yahise aza gutabara umugore wari utwite inda y'amezi arindwi. Private Ishimwe abonye mugenzi we arwanira imbunda n'abasivile, ubushinjacyaha buvuga ko yahise aza kumufasha. Buvuga ko Nshimyumukiza yahagurutse arasa Ntivuguruzwa amasasu menshi ahita amwica mu gihe ntiyakwigendera ngo yari amanitse amaboko. Bwabwiye urukiko ko abashinzwe gutanga imbunda mu gihe cyo kujya ku burinzi bemeje ko bari bahaye Nshimyumukiza imbunda irimo amasasu 30, ariko ngo baje gusanga hasigayemo 18 nyuma yo kwica yarashe mu gihe Ishimwe nawe amasasu 30 ngo yarasigajemo 27. Ubushinjacyaha burarega aba basirikare kandi icyaha cy'Ubugande buvuga ko bataye akazi bakajya kunywa inzoga mu kabari nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya babwo, buranabashinja konona no kwangiza ibikoresho byo kwa nyakwigendera, kuko nyuma yo kumwica ngo barashaka bari umugore we yacururizagamo bangiza ibikoresho birimo firigo n'ibirahuri by'inzu. Ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko abaregwa barashe nta burenganzira batsaba bakuriye. Yiregura ku byaha byose Nshimyumukiza, ku cyaha cy'ubwicanyi yasabye urukiko ko cyahindurirwa inyito kuko yemera ko yishe Ntivuguruzwa yitabara. Yavuze ko agihagarika umugore we Umuhoza yahise ahamagara umugabo we ngo amuzanire ibyangombwa aho kubizana azashaka kumugirira nabi. Yavuze ko uwo mugabo ahageze yatangiye kubwira uwari uri ku burinzi ko ari umudemobe wamaze imyaka myinshi mu gisirikare kandi ko amurusha imbunda, batangira kugundagurana hasi hejuru amufatanyije n'umugore we bamukubita bamwaka imbunda. Aho ayibamburiye niko guhita yica Ntivuguruzwa. Yagize ati namurashe nitabara ndengera ubuzima bwanjye nabo nari nshinzwe kurinda. Umucamanza yamubajije umubare w'amasasu yibuka yarashe. Uregwa yavuze ko kubera uburyo bagundaguranaga imbunda ifunguye atayibuka. Yikomye ubushinjacyaha kumubekera ko hari inzoga bwamufatanye kandi ko ntawe yigeze yambura amafaranga. Yiregura abaturage bakunze kwimyoza bya hato na hato abandi bashaka kugira icyo bavuga umucamanza akabacecekesha. Ku cyaha cy'Ubugande na cyaragihakana akavuga ko atigeze ati inshingano ze na gato. Na mugenzi we Private Jean-Claude Ishimwe ku cyaha cy'ubufatanye cyaha mu bwicanyi yavuze ko yatabajwe n'umumotari ko mugenzi we yarimo akubitwa n'abasivile ahageze arasa hasi. Bamubajije impamvu yarashe nta burenganzira, yasubije ko ku burinzi bagendana icyombo kimwe kandi ko nta telefone bemerewe mu gihe icyo cyombo ngo cyari cyaguye hasi aho barwaniraga. Mu ibazwa ry'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha, Private Ishimwe yemeye ko yarashinya kwigendera ku kuguru mu gihe raporo za muganga yo yagaragaje ko yarashwe mu mutwe mu gatuza no mu rubavu. Yasabye urukiko kumva ibyo arubwira yiko mu bushinjacyaha ko bwamushutse w'umusaba kwemera ibyaha ngo azababarirwe. Maitre Tadeu Uwimana wunganira abaregwa yafata ijambo yabanje kwisegura ku mvugo yari bukoreshe yashoboraga kumvikana nko gukina ku mubyimba babuze uwabo. Yashimangiye ko ibyo Nshimyumukiza yakoze bitafatwa nko kwica yabigambire kuko yitabaraga. Yabajije ati mwari butangazwe no kumva babahamagara ngo muze mufate umurambo w'umusirikare wanyu? Ati mu mabwiriza mubaha nubwo ntari umusirikare ntiwategereza kwicwa ngo ubone kwitabara. Bamwe mu bagize umuryango wa ntivuguruzwa bahise batangira kurira mu cyumba kiburanisha naho ku cyaha cyo konona no kwangiza iby'abandi nacyo yavuze ko nta nyungu abona zo kuba nshimye umukiza yari kujya kurasa firigo n'ibirahuri yavuze ko amasasu yatarutse akagwa kuri ibyo bikoresho umucamanza mu ijwi ryumvikanisha uburakari yibukije ko isasu ridataru kuboshya igikeri maze uwo munyamategeko ahera akosora imvugo ati amasasu yasohokaga ari menshi kubera ko uyunganira yari mu kaga nta bushobozi yari afite bwo kugenzura imbunda kuko baremeye ibyaha mu nzego zabanjuye umunyamategeko yagize ataba n'abana nubwo mubabona mu myenda ya gisirikare kandi naho banyuze babazwaga batunganiwe byateye ubushinjacyaha guhita busaba ijambo maze buvuga ko nta mwana mu gisirikare ariko umunyamategeko yashimangiye ko nta burambi bafite mu kazi. Metru w'Imana yasoje asaba urukiko kuzabagira bere ababuranira indishyi muri uru rubanza bazagira icyo bavuga mu iburanisha ritaha. Urubanza rurangiye abaturage bahise binjira mu mpaka z'urudaca umva buri ruhande.
Mu by'ukuri nk'umuntu wari umusirikare akaba ari demob akabona ari uwo mwana arimo kwaka ibyangombwa yari kumuha ibyangombwa akamureka akikomereza akazi ke ariko iyo ahitamo ikintu cyo kumurwanya urumva ko nawe yarwanye ku busugire bw'umwambaro yambaye kandi noneho ashaka no kwamburwa intwaro kugahato kandi uwo muntu yaramukafashe iyo ntwaro ashobora kuba yari kumukorera ikindi kintu kibi nawe akamugarika aho ngaho.
Fana iki nababura
ni perezida nanyi nagiye nkora ndi umuturage uhatuye umugabo witwa Kalisa niwe wabahaye inzoga yarabimbwiye ko abasengereye ibyo bakoraga rero babikoreshejwe n'inzoga kubera ko bari basinze.
Ibi byaha by'abasirikare bica abasivile muri ubu buryo ntibikunze kumvikana. Igicumbi mu 2014 undi musirikare yashyamiraniye mu kabari yicarashe batanu akomeretsa abandi barindwi. Mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 nabwo umusirikare wo ku ipeti rya majoro yatawe muri yombi ashinjwa kwica kubisa umwana w'umusivili. Urubanza ruzakomeza ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ah, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric bagira ubusa. Turacyari mu Rwanda. Indorerezi nziza rungiswe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko zatanguye uyu munsi ibikorwa byo kugenduza itegurwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu ntango z'ukwezi kuza. Izo ntumwa ziyobowe n'uwahoze ari president vice president Murantunga wa Kenya Moody Awori zaje ziva mu bihugu byose bigize uyu muryango kiretse Uburundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Indorerezi 30 nizo zaje guhagararira amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda zoherejwe n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Izi ndorerezi zaturutse mu bihugu bine bigize Afrika y'Iburasirazuba: Uganda, Tanzania, Kenya n'igihugu cya Sudani y'Epfo. Igihugu cy'u Burundi nicyo cyonyine kitohereje intumwa zacyo mu bikorwa byo kuba indorerezi mu matora yo mu Rwanda. Ukuri izi ntumwa Moody Awori wigeze kuba vice president wa Kenya yirinze kugira icyo avuga kuri uku kubura kw'intumwa z'u Burundi, asaba abanyamakuru gushakira igisubizo ku ruhande rwa Bujumbura. Mu gihe cy'iminsi 11 izi ntumwa zizamara mu Rwanda ngo zizazenguruka igihugu cyose mu minsi mike isigaye yo kwiyamamaza ndetse no ku munsi nyirizina w'amatora. Bwana Awori, ukuri izi ntumwa yagarutse ku mirimo yabo:
ni kuangalia jinsi uchaguzi unavyoendelea. Yitu ndiyo kazi yetu.
Aragira ati nukure uko amatora agenda akaniko kazi kacu. Twe ntabwo tuje kureba ngo ninde utsinze cyangwa utsinzwe, ako siko kazi kacu. Icyacu ni ukureba iki gihe cyose cy'amatora nyuma tugakora ikigeranyo.
Alafu sisi tutatoa report.
Ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ni rimwe mu miryango mbarwa itari imbere mu gihugu yemeye kohereza indorerezi, mu gihe indi nk'umuryango w'ibihugu by'Uburayi wavuze ko nta ntumwa izohereza. Uyu muryango unenga ubwisanzure budahagije muri aya matora. Kuri Moody Awori uyoboye itsinda ry'indorerezi aturutse mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, avuga ko ibyo bazakura mu Rwanda bizababera impamba ku yandi matora bazajyamo.
And the fact that we do not expect anything unusual would not stop us from coming to observe.
Aragira ati kuba tutiteze ko haba ikintu kibi sibyo byatubuza kohereza indorerezi. Twibaza ko hari ibintu dushobora kubona mu Rwanda byafasha muri Malawi cyangwa Sudani y'Amajyepfo. Nk'ubu ntangazwa no kuba aha turi tutumva induru z'abiyamamaza, yewe rimwe na rimwe biragora kuba wamenya ko hariho ibikorwa byo kwiyamamaza kuko abantu baratuje. Ntaho wabona aho abantu bakoze udutsiko, buri wese ari mu bye kandi ategereje ko umunsi w'itora ugera. Komisiyo y'igihugu y'amatora yaraye itangaje ko imaze kwandika indorerezi zigera ku 300, izigera kuri 900 n'iz'imbere mu gihugu, mu gihe zisaga gato 400 zaturutse hanze y'u Rwanda. Kalisa Mbanda, perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora, yasabye abanyarwanda gufata neza indorerezi zaturutse hanze y'igihugu, gusa nazo azibwira ibyo zigomba kwitwararika.
Indorerezi rero cyane cyane ubwo ni ukuvuga indorerezi zituruka hanze, indorerezi
zituruka mu Rwanda cyane cyane amabwiriza dutanga nuko bagenzi bacu baturuka mu bihugu byo hanze twabafata nk'abashyitsi mu Rwanda dufite umuco wo kubafata nk'amata kugira ngo bakore akazi kabo kandi bazagende bishimiye kuba baraje kugakora mu Rwanda ariko nubwo bafite mufite uburenganzira bwose amahame mukwiriye gushingiraho kugira ngo mukore akazi kanyu k'uburorezi bw'amatora neza nuko menya igihugu umuntu agiye gukorera mu burorezi bw'amatora urwanda kiyoborwa gite no kubaha abayobora amatora ku nzego zose
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ihanangiriza indorerezi izaba izi imbere mu gihugu ndetse n'iz'abanyamahanga hiyongereho itangazamakuru kwirinda gutangaza ibyavuye mu matora mbere ya komisiyo Asumta Kaboyi irwi rya Amerika I Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'irwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Gende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radishwe y'America muri kumwe naho yanitanga ishaka makuru avuga mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya tuje mu Burundi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gateka kazina muntu CNDH usaba sentare muzamakungu mpanavyaha CPI guhagarika amatora guhagarika amatohoza murantunga yibanze yatanguje kuvyaha vyakozwe mu Burundi muri raporo wa mugwi wasohoye unasaba ibihugu vyafatiye ibihano u Burundi kubifuta inkuru ya mugenzi wacu Eloge Buri Kaneza
Muri iryo tangazo mu gwigenga ujeje wagatya kazi na muntu mu Burundi umenyesha kushimishwa n'ukuntu umutekano wagarutse mu gihugu cyose ariko byamiriza ibitero by'amagrenade byabaye muri uku kwezi kw'indwi mu ntara za Kirundo na Kayanza mu buraruka bw'igihugu no kumugwa mukuru Bujumbura hagakomereka abantu barenga 50 batanu nabo bahasiga ubuzima uwo muguvuga kuteye intege leta kwishaka yerekana ryo kuja inama n'abantu bose begwa n'ibibazo by'agatya kazi na muntu mu Burundi baba bakorera ku butaka bw'igihugu no kugwego mpuzamakungu Jean-Baptiste baribonekeza rongo yo mu gwiseni DH yavuze na bimwe mu bintu bibabaza umugwa twara
umurwi CNDH urababazwa n'ingingo zo guhagarika ugufashanya na leta y'u Burundi hamwe n'ingingo zo gutera igitsure igihugu kumvo zitumvikana zifatwa na bamwe bamwe mu ncuti z'u Burundi nkishira hamwe rya Buraya canke sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI harimwo ibihano vyafatiwe bamwe bamwe mu ndongozi z'abarundi bafatiye kuvyegeranyo by'ikinyoma bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe nka FDH bakarenza uruhu rw'amazi kukuntu igihugu cifashe no ku ntambwe kimaze gutera mvya gateka kazi na muntu n'umutekano na cane cane muri uyu mwaka
umugwisa ni DH bemeza kandi kwivyaha vyakozwe mu Burundi bitarengeye ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu baribonekeza yashimangije ivyumviro vy'ubututurorero
kuvyo ki Burundi urugiro no guha nuko nk'ubu muvyo dufise uravye ahantu sinkanya muzamakungu yuguruye amatohoza usanga ari bibugu nka Afghanistan usanga bibugu nka Syria usanga bibugu nka Iraq bibugu nka Colombia canke Ukraine ndibaza ko atamumenyesha makuru yombira muri kano kanya yuko ivyo dufise mu Burundi bishusha n'ivyo bafise muri ivyo bihugu hariho ivyaha vyakozwe mu Burundi mugabo ntibiri ku rugero canke ntibitumwa n'ivyo twabonye canke twumva muri iyo bihugu mpije kuvuga ugereranije ivyo twabonye muri kahise ufate 2002 canke 2008 canke 2003 urabona yuko ivyo dufise ubu harabaye crise politique n'ivyo twe turavyemera mugabo ntiri ku rugero canke inyifato ya leta niyo abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ivyo twabonye muri iyo myaka iheze
iri tangazo rya CNDH rije inyuma yaho ku itariki ya 5 ku kwezi uwo mugutwariye mu nama nshinga amategeko icegeranyo cavuga ko muri aya mezi 6 ya mbere y'umwaka abantu bagera kuri 69 bishwe 20 banyuruzwa nayo 23 babarezwe igufa ibi ntivyaguye neza bamwe mu bashinga amateka
mwebwe turabona n'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutugire muti ko arabashobora kuba bari muri Kongo arabashobora kuba bari muri Tanzania je ndibaza ko harya hantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba nawe mukaba muvuga muti reka basi ibintu muvyoroshe muvuge musharije uburundi leta y'u Burundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gucyo none ejo muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo hanze kugira ngo batureke noneho muri rwagwego kwa a
babaje baribonekeza niba tashatse nawe kwikundwa kaza kuri leta
kwifebwe rero twakirana umutima mwiza ivyumviro vyose byabije harimo ivyumviro vyo kunenga tuvuge nk'ivyo tuba dukora ariko cane cane tugakomeza guhagararira ukuri uko twabibonye niko twabishikirije uko tubona kandi ibintu byumira niko tubishikiriza
ariko umukuru wa CNDH ico gihe hari ivyo yahanuye ubutegetsi
na uvuga ngo iryo raporo yashikijwe na Imana yatucanye na Nations Unies ngo nshobora kujamwo kose birashika ugasanga baronse amakuru atariyo igihambaye rero nuko igihugu kitoja kuri defensive nuko igihugu twemenya ko ari cacu kintu ari cyo kivugwa no Murundi kivugwa no munyamahanga kivugwa n'ishyirama cyangwa kivugwa no wigenga ari cyo twogifata nk'ankama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari ciza naho kibandanye naho bari bakigwanya nimba raporo isohotse mu bintu 261 arivyo ivyo 56 tubikoreshe twiyubage ivyo 40 tuvyigize
uru rwandiko rwo mu gwisenidashi rusohotse mu gihe amashirahamwe yigenga 8 yatanguje isekeza ry'imisi 100 yo gusaba ubutungane mpuzamakungu gutohoza kuvyaha vyabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ihumbi 2015 iyo sekeza ryatanguye kuva ku itariki ya 17 ku kwezi rikazosozerwa ku 27 ukwezi kw'icumi mu mwaka ayo mashyirahamwe yose 8 nubwo yafuswe n'ubushinganganje bw'intwari hagati mu gihugu yemanga ko ubutungane bw'u Burundi butigenga ku buryo bwotohoza ku byaha byakozwe muri ico kiringo ngo bwongere buhana ababyagirizwa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze Burundi bwafashe ingingo yo kwikura mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpana bya CPI cabaye igihugu ca mbere kibikoze mbere cugurira imijyango ibindi bihugu nka Afrika y'Epfo hamwe na Gambia nubwo ubutegetsi bushasha bwa Gambia bwasubiye kuri iki cemezo Eloje wiri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloje wiri kaneza, tuve mu Burundi dukubitire muri Tanzania. Imfungurwa zigenewe impunzi z'abarundi mu ikambi ya Nduta zasubiriye kugabanuka cyane. Impunzi zivuga ko bubaye ubugira kane izo mfungurwa zigabanugwa mu kiringo cy'amezi atandatu. Bibaye umukuru w'igihugu cyabo Petero Nkurunziza aherutseyo kubatera kamo ko gutahuka. Zimwe muri izo mpunzi zikeka ko ari uburyo bwo gushaka kuzomora ngo zitahe. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Muradutunga iyo nkuru ntidushobora kuyironka muri aka kanya ariko ahandi naho indege ya Tanzania igiye gutangura gufata ingendo mu gihugu cy'u Burundi inkuru nayo nyene ni mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ayidushikiriza nayo nyene
Umuyobozi mukuru ajeje vyerekeye indege za leta n'ibirere yabwiye ikinyamakuru cha leta ko guhera mu ntango z'ukwezi kuza ku 8 indege ya mbere y'igihugu cha Tanzania izotangura kugira ingendo ibujumbura mu Burundi Ladislaus Matinde avuga ko iryo barabara ryo mu kirere Dar es Salaam Bujumbura arakajyo keza ko kongura ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bibiri hame no kunga ubucuti bukomeye mu by'ubutunzi n'imigenderanire yamenyesheje ko iyo ndege izokura abantu ibujumbura ibajana muri Tanzania reka mbere n'abagiye mu bindi bihugu cyane cyane by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bazogira muri iyo ndege uwo muhora mushasha utangajwe mu gihaheze iminsi mike umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza agendeye mugenzi wo wa Tanzania Jean Pombo Magufuli mu byo baganiriye harimo ivyerekeye gushira inguvu mu budandaji buhuza ibyo bihugu bibiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi mbere yaranahamagariye abatanzania gutwara imitahe yabo mu Burundi yababwiye ko bazokwisanga nk'abari muhira kandi ko ubutunzi bwabo buzokingirwa bikwiye iyo kompanyi ndege ya Tanzania izotangurira izo ngendo mu ntara ya Kigoma ihanura bibe no Burundi mu bumanuko mu gice c'intara ya Makamba izokorana n'izindi kompanyi z'indege zari zisanzwe zihari nka Kenya Airways, Ethiopian Airlines na Brussels Airlines Gushikobu abarundi canke abanyamahanga benshi bifuza kuva i Bujumbura baje Dar es Salaam muri Tanzania canke mu bindi bisagara bafata ingendo n'imodokari. Urugendo rwatwara n'imiburiburi iminsi ibiri. Abenshi bakunze gufata ugo rugendo n'abadandaza baba bagiye gutora ibidandazo byabo ku kivuko c'i Dar es Salaam bivuye hanze ya Afrika kuko icyo kivuko gikora ku ibahari Osea Engine. Iyo kwa manyendege ivuga ko ari akarusho kuri abo bose ndetse n'abazoba bagiye mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Tanzania kuko iyo kompanyi isanzwe igira ingendo mu bisagara birenga 10 by'ico gihugu. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Claver Niyonkuru. Unaho ni wa mwanya tubashikiriza makuru ya sport n'imikino mu karere k'ibiyaga binini. Turi kumwe ku murongo na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda tubwire ivyo biteguriye muri weekend iza mu mpera z'indwi. Turi kumwe ku murongo Jean-Claude tubwire mu ncamake hazobiki mu Rwanda muri sport n'imikino.
Urakoze cyane Oyane. Ibyo koko mu mikino mu Rwanda icyo umuntu yavuga ko amakipe y'igihugu mu rwego rw'abagore muri volleyball azateruka, ni ukuvuga ko impera z'icyumweru zirarangwa na volleyball. Urebye turatangirira ku ikipe y'igihugu y'abagore iri muri Kenya aho igomba guhatana n'andi makipe mu karere ka gatanu zone 5 bahatanira nyine kuzabona itike yo kuzerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu muri volleyball, aho ikipe y'u Rwanda izaba ihangana n'amakipe asanzwe akomeye harimo Uganda, harimo Kenya, harimo na Misiri. Aho harimo makipe rero y'igihugu ariya nyine akina volleyball isanzwe, ariko kandi hari abakobwa babiri bahagarariye u Rwanda mu gikombe cy'isi cya volleyball bita beach volleyball ikinirwa ku mucanga. Abakobwa rero babiri Denise Mutasinkundu ndetse na Charlotte Zayisenga bakaba bageze Ijene muri Otishia ko bagomba guhatana mu gikombe cy'isi. Imikino itazaba yoroshye uyu munsi, ndetse ubagezeyo bakaba bagomba kwitegura umukino ugomba kubahuza n'amakipe akomeye harimo Brazil na Canada. Uriane
wakoze cyane Jean-Claude Munyandinda. Reka naho tuje mu Burundi, naho nyine twumve uko bizoba byifashe muri no weekend. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyankura. Twumva
ndakumva neza Oriane.
Amahoro Evariste, tubwire muri make sport n'imikino yifashe gute muri no weekend i Bujumbura mu Burundi cyangwa ahandi mu gihugu.
Muri make jo ku munsi wa gatandatu hasezeranijwe inkino za gicuti hagati y'imigwi ya basketball. New Star uzotana mu mitwe na Gymkhana kuri uyu wa gatandatu. Urunani utana mu mitwe na Mutanga United ni ku ruhande rw'abahungu. Kuri uyu wa gatandatu nyene ku ruhande rw'abigeme Berco Star uzotana mu mitwe na Rumuri Gazelle na Aigle Noir batane mu mitwe. Gutyo haboneke imigwi ibiri kuri buri ruhande izokina inkino za nyuma ku munsi w'Imana. Umupira w'amaguru naho icitezwe ni urukino rw'umupira w'amaguru ruhuza imigwi iserukira bihugu y'u Burundi na Sudani ya ruguru. Ejo i Khartoum hazaba hategekanijwe rero urukino rwo kwishyura muri ya za nkino zihuza imigwi y'abakinira muhira ahantu bivuga ko mu ndwi iheze iyo migwi yari yanganije i Bujumbura ubusa ku bundi. Ku munsi w'Imana naho hategekanijwe urukino rwa gicuti mu mupira w'amaguru i Gitega aho sanga tuzakira mugwi w'Ibuvira mu kwitegura ihiganwa ry'umwaka uzajya umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu.
Urakoze cyane rwose mwembi muzo turungikira ayo makuru muri no weekend. Murakoze cyane. Mukanye turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba, ariko reka ndabibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri uno munsi wa gatanu, Burusiya bwafashe ingingo yo kwihora ibihano bishasha bahawe n'inama nshinga mateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Burusiya buvuga ko Amerika itazorenza abadiplomate 455 nabo nyene bafise mu gihugu cya Amerika. Ahandi naho sentare nkuru y'igihugu cya Pakistan yatse umushikiranganji mukuru Nawaz Sharif uburenganzira bwo kurangura amabanga yariyo yose ya leta y'ico gihugu. Aho ni nyuma yaho bavuze ko ari umubeshi kuko bavuga ko bimwe mu byo yakoze nuko yatanze impapuro z'impimbano zerekeye amafaranga afise mu makonte ari hanze y'igihugu. Andi naho abana batanu n'abagore babiri baraye bitavye umuremyi inyuma yaho ubwato barimwo bwibiye. Ubwo bwato bwari butwaye impunzi ku izinga ry'Ubugiriki bwibira hafi y'ikivuko citwa mu ntara ya Izmir. Aho ni naho rero duhereje amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba. Ndashimiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye mwe mwese mwanteze amatwi kuri uno mugoroba. Ndabifurije weekend nziza muzo kwigine mu vyanyu no mubanyu. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Murakoze. Thank you.
Thank you.